Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ligi kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri neza nshuti mwese turi kumwe uyu munsi ni kuwa Mungu itariki 24 ukwezi kwa gatandatu mwaka w'2018 n'isakomeza kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda muri kumwe na Frederic Undikije. Mundu iheze urwaruka ruvuye mu bihugu bitandukanye byo muri Afrika rwarahuriye ibujumbura mu Burundi mu Rwanda rwari rufise umugambi wo kwigira hamwe uburyo bwo gutsimbataza amahoro n'umutekano hamwe no gutorera inyishu ibibazo bihanze urwaruka. Urwo ruganda rwatunganijwe mu gihe hatangazwa amakuru avuga ko mu bihugu biri mu ntambara no mu ntureka ya politiki urwaruka ari rwo ruhabonera amabi kurusha abandi banyagihugu. Ivyo ngo biva hanini ku kuntu urwaruka ruva mu bihugu bikenye kandi biri mu ngwano usanga rushobora gukoreshwa n'abanyapolitike ku mvu za politiki. Uyu munsi rero mu kiganiro muri sanga duhiriwe duhishije kuko turi kumwe na bamwe mu rwaruka rwagize uruhara muri yo nama kugira ngo baducire ku mayange ingingo zapfunditswe bongere bayagire kandi urundi rwaruka rw'u Burundi rutashoboye kuja muri iyo nama. Turi kumwe na Capitoline Niyonkuru. Muri beneza Capitoline Nimo.
Muri cyane.
Murakomeye?
Yego n'amahoro.
Yego me. Turi kumwe kandi na Revi na Makiriro. Muri beneza Revi na Makiriro. Duzi ijwi cyane twumve. Murakomeye?
Yego ndakomeye.
Yego mwegere telefone. Turi kumwe kandi na Arnaud Irakoze. Muri beneza Arnaud.
Niwe neza ndabaramukije mwese ndaramukije abariko baratwumviriza nango mumenyesha makuru n'abatumire bose ndabaramukije.
Niwe neza.
Niwe neza.
Reka rero dutangure kuri wewe Capitoline Niyonkuru, ikintu nyamukuru mwatahukanye mukuye muri iyo nama nikihe? Wobwira iki cyane cyane abatagiye muri iyo nama?
Yego makoze. Ubwa mbere hehe iyi nama yari yatunganije na hotaratse Bujumbura Tanganyika ifatanije n'ikigo gifasha ihangiro ry'iterambere rirama muri Afurika. Intumbero yayo kwari kugira ngo turabe intambamyi urwaruka rufite bituma rutagira icyo ruterereye mu mugambi wo kuzana amahoro yo kugarukana amahoro n'ingingo zishobora gufatwa kuri iyo ngorane. Ahanini twasanze urwaruka intambamyi nyamukuru ituma rutagira icyo ruterereye ni kubera yuko ingene ubutegetsi bwo muri Afurika busanzwe bwubatse ni uko usanga urwaruka naho ruserukirwa atari ku rwego rushimishije. Ikindi nacyo ni uko twasanze iyo bariko barashikiriza abantu mu bibanza bitandukanye bariko baragena abantu mu bibanza bitandukanye muri izi nzego zo kugarukana amahoro n'umutekano usanga baraba itwari y'umuntu bakaraba icyo yamaze basisanga twebwe urwaruka iyo bariko bararaba ubwo burambe ntiturimo. Icyo twakuyemo rero ni uko twasanze ubwa mbere nko twebwe urwaruka mu ruhara rw'iwacu tugafata ingingo yo kugira ngo zifate iya mbere mu guharanira uburenganzira bwacu. Nta matsinaze guharanira uburenganzira bwacu izo dufasha kugira ngo tumenye iyo turiko turava n'iyo turiko turaza hanyuma tumaze kumenya neza icyo twebwe turondera ni ukuvuga yuko tuzoca turonka inguzi zishobora kudutuma no mu ivyo bibanza dushobora guserukiza canke twebwe nyene kubera yuko twahagurutse tukabona yuko amahoro ari ay'iwacu n'umutekano dutegereza kubihagararira tugaca duhaguruka tukavuga tuti ntidushobora kwemera yuko uyu canke uriya aza dukoresha mu bintu bitari byo ahubwo ubu uyu turafite intumbero dushaka gushika
uruhara ukuntu ingingo mushobora kuba mwarafashe kugira ngo mushire imbere uruhara rw'urwaruka turazigaruka ko ariko nashaka na Revi nta Makiriro nawe nyine atubwira ikintu nyamukuru yakuye muri iyo nama.
Ese murakoze ku miryango ndi mu bitavye iryo huriro mpuzamakungu n'amahoro ryatunganijwe na Leparate Bujumbura Tanganyika bikaba ryari rihagarikiwe n'ikigo biraba iby'iterambere rusange muri Afurika bita ODD, madame Maxime, madame Frasani, of the Chief of the Directorate Durable. Kabajari kutabwe ni kwa aruka wengana na madanani kabatuwa kwabu yonuruhuzi yonuruhuzi chumi na vitaano yonu ya Afrika wego wahu yonuruhuzi yonuruhuzi mwurundi kandi hawa ya akadye kereza kutikuzi kwa aruka kutu wahi yonuruhuzi wego yonuruhuzi kwa aruka jairi kise kuchizi kutivuga ngo umunya kwa aruka amahoro n'iterambere muri Afrika tukaba twasanze yuko umunyagwaruka igihe muri Afrika cyane mu bihugu bigize bya Afrika amahoro atariho iterambere ntishobora kubaho warabonye yuko kandi ugwaruka nibyo bitegerezwa bategerezwa kuba mu nzego zifata imirimo ariko dushatwasanze kuko twabirabira hirya no hino twasanze ati na kenshi bidakunda kujya muri izo nzego zifata imirimo bigaca bituma rero igihe abariko barigira ibiringo badashobora kwiga neza ibiringo bijyanye n'iby'urwaruka ushikirini
ego mushyanaye namwe Arnaud irakoze ikintu mwatahukanye mwibaza ko mutari musanganywe imbere y'iyo nama imbere ko mugira uruhara muri iyo nama n'ikihe ikintu gihambaye mwahakuye n'iki
so nkuko mubizi cyane cyane rwarukora se ruhara biterambere ry'igihugu mu gutsimbataza umutekano rero iyo nama ari yatumye ko na rotarate hari haje n'abandi basubikira ubundi barasubikira ibindi bihugu twashobora kurangira hamwe intambamyi bituma gwaruka rujya mu bintu bidashobora bituma ubwigu bidatera imbere cyangwa amahero atosekara hama aho twa twashoboye gukuramo nuko twebwe twabonye yuko ugwaruka naho tutaserukiwe mu yindi bigambi iterambere natwe ko gwaruka turafite icyo twoterera na cyane cyane mu kumbatira amahoro mu kujya hamwe mbagira amashyirahamwe ko dushobora kwiteza imbere kuko urazi intambara ziri ngaho muri Afurika biba cyane cyane ku kuntu cyo no kuta mu Faransa byinagirite ekonomiki y'abajene ni ukuvuga kubara kusanga tano manyifatiro byerekeye ubushobozi bw'amafaranga bifite usanga abantu bose baranze barushaka twarabonye kandi yuko bituma intambara ziba ngaha muri Afurika ari byerekeye gutuma ndetse hato n'amakuru hari ibyo twarije byerekeye communication ugasanga rwaruka aho twafashe kubingurukana na bumenyi bwa communication tukoresheje mu bwira umutekano n'amahoro bitimbatare ugasanga ibyo tuba turakoresha mu gusambura no mu kodona igina cyo twashoboye gukuramo nuko hari aba basuye kuduha kudusanga ibyanye ibyo ni ama experience ko hari abantu bari bavuye hanze baza kuduha inyigisho bashoboye kuko twagaruka turakunda kuvuga tuti duterekewe cyane mu nzego kandi nibyo ariko kubyo duterekewe nuko tuba twerekana natwe ko dushoboye icyo kibanza baduhaye tugishoboye bashoboye kutwereka nk'uburorero yuko akaba nk'ubitwa Giyomusoro yavuye mu hari ugwaruka mbw'abashitse atashoboye gusura guhahira inzu z'ugwaruka yaciye arondera cyangwa arondera ikibanza gusa cyane rero kiga twakuyemo nuko ugwaruka twebwe naho twamaze gufata ibibazo tugeza guhindura ingendo tugafata kiki ya mbere mu gutanga kariro keza kuko kandi tukavuga tuti naho twoshyira muri icyo kibanza tugana dusufa duterera ikinyi kuko tugeza ingendo dushe guterera tugeza kuvuga ibigambi wateguye kera kandi wagihanywe n'abantu ushobora gushyikiriza amasoko
Capitaline niyo nkuru mwavuze ko muri iyo nama mwahigiye ubuhinga butari buke mwahigiye n'ukuntu muraba ukuntu muza muraharanira uruhara rwanyu eka mukagira n'uburenganzira bwanyu bwose mukabushobora kuharanira murashaka kutubwira amajambo atomoye ikintu mwapfunze kuri icyo kibazo
cyane murakoze ikintu twafundishe ni uko umuntu wese ugwaruka umuntu wese w'ugwaruka ahari muri Afurika akwiye kwiyumvira ati ngiki madiki ushoboye guterera iki mu kibano umuntu akiha objectife akibiha imbere y'ibyo ari mu bitabaye uko usanga turi ko turajana nyabahuru umuntu wese akagenda mu byo ashaka kujyamo atari ibyo bisabaye yuko twarabonye yuko umuntu wese abwirizwa kwiyumvira akavuga ati unyeshyitse intumbero ibindi ushaka gushyika kuri iyi kuko umuntu afite intumbero ni gake uwundi muntu ashobora kuza akamukura ku ntumbero yiwe umuntu wese yiha intumbero avuga ati ubu ngomba gushika kuri iyi kuko ngomba dufite uruhara ntangere mu bijyanye n'ubutsinda akajya amahoro n'umutekano no kugaruka no kugira iterambere rirama muri Afurika. Rero igihe urwaruka kuko ni twebwe Afurika y'uno munsi ntiyebye, mu gihe twebwe urwaruka tutihaye intumbero biragoye cyane kugira ngo Afurika igire icyo ishyizeho kuko ni twebwe nyine biraba. Icyo gituma twarabonye yuko dukwiye kumenya uruhara rwacu, icyo ni kugira kabiri umuntu amaze kwiha intumbero ace yiha uruhara rwiwe, mfise uruhara uruhe kugira ngo nshyitse ishyire mu ngiro ibindiko binateguye kibano mfise uruhe ruhara kugira ngo ibindiko ndategura bikunde kugira ngo uyu mugambi w'igihugu ushoboke ndabifisemo uruhara uruhe. Umuntu amaze kugira imigambi itonze neza akamara no kumenya uruhara afite muri uyu mugambi biramworohera cyane ingene ashobora kuyishyira mu ngiro. Rero nk'urwaruka rwari muri iryo koraniro warashoboye kumenya yuko umuntu wese akwiye kumenya uruhara rwiwe n'icyo ashaka gushikako, hanyuma igaca bigufasha kugira ngo turonke ingene dushobora kugira icyo duterereye mu mugambi w'amahoro. Icyo
kintu gihambaye cyane rwose nawe mushike nkahe Revi nta makiriro mwa muri iyo nama mwarahakuye eka ubumenyi butari buke no kumva cyane cyane ko atamahoro ahari ataterambere rihari kugira ngo urwaruka rwose dufate nk'umurundi ruronke ubwo bumenyi mwaronse. Ikintu mwebwe ku ruhara rw'abagiye muri iyo nama mwubwira n'uruhe kugira ngo ubwo bumenyi n'ubwo butumwa bukwiragire mu ba cyane cyane mu rwaruka mu Burundi.
Ego murakoze ku mijambo. Ubwa mbere dukwiye kumenya yuko ufise intumbero ntajyinira mu nzira. Rero icya mbere na mbere ni uko umunyarwaruka wese ahari akwiye kwiha intumbero, kuko nimba jewe cyangwa uwundi cyangwa umunyarwaruka wo muri Afurika atokwiha intumbero ibyo kwama turiko turabyinira. Rero kuri icyo kintu iyo twakuye twasanze cyane na cyane cyane mu byiza twagiye turabonera ko ku cyigwa cya mbere cyagiye kiratangwa cyangwa tuti umunyagwaruka umucukuzi w'amahoro muri Afurika. Twasanze yuko umunyagwaruka ategerezwa kurondera amahoro kugira ngo ryaterambere rishobore kuboneka. Aya ma asosiasiyo, aya mashyirahamwe ntashobora kubaho atamahoro. Ni ukuvuga aba bantu abagira neza baza gufasha muri Afurika ntibashobora kuza gufasha atamahoro ahari. Rero umunyagwaruka ategerezwa kugira intumbero kugira ngo noneho nidushobore kubyinira iyo turiko turajya. Iyo turiko turajya naho ni kwa kurondera iterambere nk'uko inyigisho byari ziri byari zoroganije muri konferansi. Kwari ukumenya yuko twebwe urwaruka dutegerezwa kurondera amahoro kugira ngo iterambere ridushwaremo. Rero novuga ni mu majambo make nk'uko umufasoni Kapitoni ariko arabivuga ko kwiha intumbero bwa mbere, kuko umuntu afite intumbero ashobora kuzimira mu nzira. Rero nko mu Burundi dutegerezwa kujya mu mashyirahamwe, tumaze kujya mu mashyirahamwe tukumva imigambi, iyo migambi ikazotuma dushika ku iterambere rirama. Kuko ubundi tutari mu mashyirahamwe umuntu wese akigirira ibyo ashatse ntibishobora gukunda. Musanzwe muzi yuko umutwe w'umwe usigira inama wifasha gusara, kandi hari umugani wo mu Kirundi bavuga ngo ururo rumwe rugira ntirushigisha umusururu. Uvuga rero dufatane mu nda twongere tujye hamwe kugira ngo dushobore kwishika ku iterambere.
Arno irakoze. Ikibazo cy'ubushomeri kiri mu bibazo bihanze urwaruka mwakivuze ku iki inyishu z'icyo kibazo zotorwa gute kugira ngo ubukene bugabanuke mu rwaruka?
Nk'uko mwari mubivuze rwaruka ubu mbese rwo mu Burundi n'ubwo ahandi hose rurazishingwa n'ikibazo cy'ubushomeri. Ubushomeri rero buva ahanini kubera leta itashoboye gutanga akazi kuri bose. Mu nyigisho rero twashije kuronka muri iryo koraniro mpuzamakungu baratubwiye yuko natwe rwaruka tutokwama duteze amaboko leta yuko twokwama tuhindura natwe imigambi yoza iduteza imbere igashobora guteza imbere n'abandi. Nicyo kivuga batubwiye ko twokwama tuhindura icyo cyose tuzatuma dushobora gukurondera akazi mu kigo cy'irondo yatewe n'icyo bita kigaya cya antreprenariat tukaja hamwe tugira amashuri hamwe kuko n'ubu n'uwo dafasha ntashobora gufasha umuntu umwe agasugaruka rico uri mu mugwi rugaruka rero mu Israel kandi baratubariye ati tuzoba icyo dushaka kuba ubuundi namba tubabwira tuvuga ati tube hamwe kugira twiteze imbere tubabishoboye baravuga hari n'abantu bari bahari bavuga ati kugira dushyigikire urwaruka ni uko rwa dufite imigambi hama imigambi ishobora kubateza imbere batarenze kurondera kwaba basize amaboko leta rero nacyo gituma batubarahita kugerageza urwaruka tukaza twizigira kujya kubaza mu mashyirahamwe tukazumva icyo cya antreprenariat kugira dushobore gutanga akazi natwe nyine tukiyirinze kugira icyo duha leta kandi twarashoboye kubona yuko ganije bavuga ati iyo icyo gukora ikintu nabo mutari kumwe ntabari kubagikorera leta ikaza gushyigikira kandi imigambi y'urwo rwaruka imigambi zikarya aya mashami gora kuba kwiteza imbere hariyo banki bezoni ica iza ngaha mu rundi umva nk'imiti yaza gufasha biza gufasha abarwaruka bitereza uri hamwe ukeza kubitereza kuba rubona yuko tereza kujya hamwe kugira ngo biteze imbere biteze imbere n'abandi
tubibutse inshuti mwese ko muri kumara bandanye kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi kumwe na Moses muri neza
mwerewe
murahamakomeye
turashimira imana
muri hega Moses
turabumva esa
muri hehe
turi hano mu gihugu cya Afurika y'Epfo niho turi ko turakomunikanira
yego izina ry'ikirundi ninde
sabwe
izina ryawe rindi ninde
ni Moses mukuru ni Ernest
okay yego tugakwirira ngo ikibazo cy'umviro
nakurikiranye ibiganiro mu byerekeye by'urwaruka cyane cyane mu bihugu by'Uburundi numva hariho ibyiyumviro byinshi mwahurijeho cyane amasuggestion menshi kwa bwo gutanga ariko cyane cyane nabonye imengo by'ukuri nk'uko mwagumye muvuga mu bintu byinshi byari bishimikiye cyane cyane ku mutekano w'igihugu koko iyo mu gihugu tudafumbatiye mu mutekano nta terambere rigo kwiga rihaba kandi nta rwaruka rwo kugera rubwira icyo rushikanye ko kina ashaka kumbwira ku byo numvise ariko muragerageza gutanga nk'ibyiyumviro ni uko kugira ngo urwaruka rutere imbere by'ukuri nka cyane cyane mu bihugu by'iwacu ni uko leta nk'uko yamaye abikoze yoguma n'ubundi ishyira imbere urwaruka ko urwaruka rw'Uburundi rw'ejo nibaza ko hamwe umutekano tuwufumbatiye n'amaboko abiri tugashyigikira n'intwaro nibaza ko leta nayo izogira uruhare runini cyane mu gushikana aho urwaruka ruterwa gushika rero nkaba navuga nti nk'uko mbona no mu bindi bihugu biteye imbere baravuga bati urwaruka reka turushyire imbere nk'uno mwaka bati reka turabe mu by'urwaruka wize ubumenyi bwabo tufate turutandaze z'imyaka tubashyire mu bikorwa bihari hakaba nk'amaporutinite nk'imiryango yugurutse y'akazi bakavuga bati reka urwaruka nabwo turushyire ngaha biragoye ibihugu byacu bya Afurika kenshi usanga umuntu iyo amaze kubarosa akazi ntashaka gusangira n'ubundi ndibaza ko twaba ba modere hakageraho tuvuga ruti urundi nubwa twese urwaruka nago dufite ibyumviro bishasha kongurere guterera mu iterambere hamwe baronse umwanya w'ingene bashobora nabo kugira icyo bakoze mu iterambere ry'igihugu ikindi cya kabiri kinashaka kunganira mu byerekeye urwaruka nuko leta n'ubundi igume ibikora yo gwiza cyane cyane amashuri y'imyuga kuko nuvuga ko nk'urwaruka kugira ngo ruronke akazi si ngombwa ko ndibaza ko urwaruka rushobora kuronka akazi bivuye muri leta iyo iterambere ribaye ryiza mu gihugu urwaruka rwaraciye ku ntebe y'ishuri cyangwa barabacishije mu maformasiyo kanaka y'ingene bashobora kuyibeshaho mu buzima ndibaza ko ibyo bifasha cyane kugira ngo urwaruka ruronke ubundi bwenge bw'ingene bashobora kuvuga bati ubu dushobora gukora iki tutarinze gusamazwa babona ko mu Burundi kese ukunda gusamazwa n'abapolitisi urumva
yego me
tusamazwa n'abakuka
urakoze Ernest Mozeza ikimvira mwashikije n'ikimviro Capitoline n'inkuru eka na Arnaud irakoze na Levi na Makizo bashitse ko muravuga ko ugwaruka rushobora kwingunganya eka mukavuga ko na leta ikwiye gushira imbere amashuri y'imyuga nashaka mbaze Capitoline n'inkuru niba hari ikindi kintu mbona nka leta yogira kugira ngo yu eka igwize canke yongereze nguvu mu gikorwa cyo kuraba ukuntu ubushomeri bwogabanuka mu rwaruka rwakwijamo
yego murakoze cyane mu bisanzwe turiko turaraba ubushomeri kugwaruka biri mu bintu biteye ikibazo cyane hano muri Afurika birateye ingorane ku buryo urwaruka uyu munsi baheza kwiga bataronka akazi mu bisanzwe bisutse iyo byaje bizana na kera abanyeshuri biga bazi ko baheza leta ibaha akazi mugabo ubu byarahindutse nta bugiriki hari muri leta kandi ndetse muri Afurika yonyine ni nko mu isi yose rero ikintu nyamukuru twosaba leta niyorohereze abajene cyangwa urwaruka ariko rubatanguza imigambi yabo mito mito umuntu atanguza umugambi wiwe amenya ati nta ntambamyi nza kugira ndiko ndarondera ibyemeza umugambi wanjye ko ushobora kubandanya ikindi kintu kandi dusaba leta ni uko yokura ibintu hariho ibijyanye na politiki y'akazi kenshi usanga iyo ahantu bagize nk'ikintu cyo kuzarondera abakozi barashyira ko ngo dushaka umuntu afite uburambe bungana n'iyi myaka iyi n'iyi bagapayisiza bagahera kuri senka kuduga ugasanga rero muri icyo gihe rw'urwaruka nta na hamwe usisanga ugasanga umenge tubakumiriye muri ibyo bibanza byose ariko bararondera abakozi wasaba leta ko muri politiki y'akazi yohindura icyo kintu karaba kugikuramo natwe ikaduha uburenganzira bwo gukora ibibazo nk'abandi kukumva naho wajya gukora ikibazo kiguha akazi bamaze gushyiraho iyo limite yo kuvuga ngo dushaka umuntu afite uburambe kuva aha kugera ngaha usanga wewe utarimo rero twashaka gusaba leta ko icyo kintu yo gikura muri politiki y'akazi hama ikaduha n'uburenganzira iyo dutanguza imigambi yacu mito mito tukaronka byoroshe impusha zitwemerera kubandanya dukora
mushena elevi nta makiriro ikibazo cyo kugwiza amashuri y'imyuga ni ikibazo mubona ko gishobora kugabanya ikibazo cy'ubushomeri mu rwaruka
ego murakoze ego ikibazo cy'amashuri y'imyuga kirashobora kugabanya cyane ubushomeri buri mu gihugu ariko na cyane cyane kugasaba ikintu gikomeye cyane kuko amashuri y'imyuga naho yohaba naho yagwiza gute abantu bashoboye gusohoka muri ayo mashuri y'imyuga badashoboye kuba guca babatera inkunga ngo babashyigikire ku byo bagiye gukora mu buzima bwabo nabyo nyine bigacira ikibazo aha rero twasaba leta yuko igihe abajene cyangwa abanyarwaruka bishyize hamwe yuko bashobora kubaha ingurane bakabaha ingurane zitunguka kuko murabona urwaruka rufite ingorane bidasanzwe kuko bagiye no mu mabanki gusaba ingurane ntibashobora kuronka izo ngurane kuko bataronka ababishinzwe kuko niba bararonka ayo makonti niba bararonka ibyo bashyira mu makonti mu mabanki rero amabanki kubera yuko atabazi urwaruka bikakiri ikibazo aho urwaruka rushobora gukura umutahe gusaba rero yuko leta yoshobora kwiga iyo politiki neza abanyarwaruka bamaze kujya hamwe bakagira ishyirahamwe bakavuga bati dufise umugambi wo kugura impene wo kugura igitungwa cyangwa barime borore kijyambere yuko leta yubaha amafaranga ayo mafaranga mugabo atunguka atari kuri entere nini ya cyane icyo gihe rero nibaza yuko baba bariko barakemura icyo kibazo cyerekeranye n'ubushomeri ikindi kintu agomba kuvuga ni ikintu kijyanye na politiki y'akazi nk'uko Capitoline yagiye kubivuga ibintu by'uburambe mu kazi ibintu by'uburambe mu kazi biratuma urwaruka rudashobora kuronka akazi kuko hariho abantu baba bakuze mu myaka baba baramaze kujya ku buzi rero iyo basabye abakozi ugasanga birekera kuri ba bandi basanzwe barakoze rero nibaza yuko muri politiki yo gutanga akazi ikintu cy'ama experience mu kazi cyo kugwaho hama hagatuma hakoreshwa ikibazo haba bari abatama n'abakozi n'abakiri bato badakorera hamwe kugira ngo hashobore kuronka akazi abantu babishoboye.
Egome hano irakoze ku kibazo cyo kutangura kwigwana ko eka gutangura gushinga nkishyira hamwe cyane entreprise nkuko babivuga kugira ngo no yahora asaba akazi ashobore kuronka ubuyo bwo gutanga akazi ikintu intererano canke mu leta yo wafata mugongo gute kugira ngo urwaruka rwijijuke izo bibazo byo gutanguza urudandaza canke entrepreneuriat nkuko babivuga
ugamba tambere cyo bavuga nuko urwaruka twebwe nyine twebwe tafona yuko bikenewe ko duhindura imfato bikenewe ko duhindura ibintu uko leta naho yoza ifasha ya mashuri hamwe nuko rwaruka twebwe nyine twebwe tukomeya yuko leta naho iza gufasha ifasha abantu baba bafite umugambi abantu bafite amaproje bashobora gushikako leta rero umuze yofasha ubwa mbere nuko abandi bagera bayivuga yofasha uwo mugambi wo gusubiramo inyigisho ku mashuri ufura mu nyigisho haba amashuri mato mato nayisumbuye umunyeshuri akamenya yuko leta itazomuha akazi leta zoza ngo zimushyigikire akeneye gutsinda ashyira hamwe cyangwa se ingurane mugabo amenye yuko ariko ariga azi yuko nawe yashobora kwigondera akazi icya kabiri mbona leta yokora leta mugira ibyo gisata mu buryo bushyikiranganje bw'urwaruka yokongereza amahera mu gisata gishyigikira imigambi y'urwaruka ayo masosiyasiyo y'urwaruka agira ibya sosiyeneriya amahera akaba menshi ajyanye n'ibyo ku buryo mu ikomine yose muri zone haba hariho nk'abahanuzi bageze ku cunovuga gushyigikira urwaruka guhintumbera urwaruka rukeneye kujya hamwe kugira ngo ushobore kwiyungunganya sinacyo mbona leta yokora ni uko yoshyiraho yose igasaba abafasha igihugu asanzwe kwita abaparteneri mpuzamahungu bakabereka yuko naho uburyo butari bunini nabo nyine bukeneye gushyigikira na cyane cyane mu migambi y'urwaruka kugira ngo urwaruka rushobore kwiteza imbere ruteze imbere n'ubundi rwaruka.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu munsi twatumiye urwaruka rwagize uruhara mu ruganda rwahuje urwaruka rurenga amajana ane ruvuye mu bihugu bitandukanye nka 15 ivyo bikaba byabereye mu Burundi mu ndwi iheze. Turi kumwe rero na wundi munywanyi w'iradiyo y'Ijwi ry'Amerika Bruce muri yo neza. Murakomeye Bruce.
Turakomeye cyane.
Egera telefone muvuge cyane izina ry'ikirundi ninde?
Turakomeye cyane.
Yego, irindi zina ninde Bruce?
Faniyo ngira Bruce Pascal ndi mu Rwanda.
Yego me, murafite ikibazo murafite cyumviro.
Ikiganiro mu kirundi ntabwo mbyumva neza, mwashobora kubwira ko mu kinyarwanda nkabyumva neza.
Tukakubwira iki?
Mu kinyarwanda ikirundi ntabwo ushobora kucyumva neza.
Ikirundi n'ikinyarwanda ni nkacyo kimwe, ni nki hari icyo tumva ushaka kuvuga?
Musobanurire.
Tugusobanurire iki icyo turiko turavuga ku uyu munsi?
Yego.
Turiko tuvuga cyane cyane ikibazo ni inama yahuje urwaruka rutandukanye ruvuye mu bihugu 15 byo muri Afurika yabereye mu Burundi. Urwaruka rero rukaba rwariko rwihuza cyane cyane ibibazo biruhanze, haba ubushomeri, haba uruhara urwaruka rwogira mu gutsimbataza amahoro n'umutekano. Nduga ku ijambo rero.
Yego. Icyo nabivugaho, iyo urebye ubona ibintu byose leta niyo ibishyiramo uruhare kugira ngo ibintu byose bijye mu buryo, ni ngombwa rero kuba leta yatoza nk'urubyiruko ruriho. Urubyiruko ni imbaraga z'igihugu kandi zubaka. Kuba leta yatoza urubyiruko kugira ngo iyo mirimo itangwa babe babonamo uruhare rukomeye cyane, kubera ko muri aba bafite imbaraga nyinshi.
Murakoze Bruce. Capitoline niyo nkuru urwaruka cyane cyane mu Burundi murabona ko mushyigikiwe muri iki gihe mu bikorwa murimo. Mbega ikibazo cyoco cy'uko urwaruka rukoreshwa mu byerekeye politike, hari ingingo mwapfunditse two kwita mu Faransa strategie kugira ngo urwaruka ntirubandanye rukoreshwa na nyapolitike bo ku mpande zose. Duga kujamo.
Murakoze cyane. ugwaruka mu Burundi ubuye urashigikiwe kuko umuntu yari karakora imigambi yiwe nta muntu amuhagarika nta muntu amuhagarika barakurikiza akora ibyo wawe kandi niyo uri kubarondera ibigufasha urashobora kwitura ababijeje bakabigufashamo hama ku kijyanye n'ingene ugwaruka rukoreshwa mu bya politiki nabyo nyine twarabyumviriye ko twasanze twebwe ugwaruka mu bisanze mu kindi bavuga kuba ntambi yo bweze ni ngo turi ba ntambi yo bweze uyu munsi nkurikira umuntu araza umunsi ndi muri uyu mugambwe ejo ndarushe ndawuvuyemo ngiye ejo ndasubire ndarushe kandi ngiye mu wundi uwa mbere sinzi kubera iki narinda urimwo uwa kabiri sinzi gituma ndawuvuyemo ugasanga ni kwa kutagira intumbero mu bintu byose uri kurakora ntidufite intumbero ntidukurikira abanyepolitiki kuko twarabye porogaramu yabo ngo tubanze turabe iyi porogaramu y'uyu munyepolitiki ifitiye kadoza kahe biza kumfasha iki ninamukurikira n'ibyihe intere cyangwa n'iyihe nyungu nza gukura muri iyi politiki yiwe twebwe ugwaruka ugasanga dupfa gukurikira gusa tutazi icyo turondera strategi twabonye kugira ngo twikingire ibyo byose ni uko twokwiha intumbero umujene wese akamenya ati kubera iki ndi ngaha kubera iki nkurikiye naka muri porogaramu yiwe y'umugambi mfisemwo uruhare uruhe kuko hari igihe dupfa gukurikira tutarabye na porogaramu y'uwo muntu ngo turabe kazezi dufitiye tugapfa kugenda gusa tugasiva mu tonema tugakurikira nk'intama tutarabye icyo uwo muntu aza kudufasha rero ikintu twabonye ni uko umujene wese ahari yiha intumbero avuga ati nimba ndi muri uyu mugambi ni uko mfite objectifi mfite umugambi wo kuba ndahabayemo porogaramu yabo iranyemerera gushika kuri iki iranyemerera kurwanira uburenganzira bwanjye atari bya bindi byo kuba mu kintu gusa kuko kibayemo ukakibamo gusa kuko wumva ushatse kukibamo hari ambiyansi ndabibayemo ntuzi kubera uko bibayemo ugasanga ibyo bifurena cyangwa bisubiza inyuma rya terambere wari wifuza gushika kuko ukiri mu bintu utazi ejo naho bagiye guhamagarira kugenda konona cyangwa kugenda gusambura ibintu uca ugenda kuko wagiye mu byo utazi rero twabonye yuko umujene ugwaruka umuntu wese akiri muto cyangwa wanashaka n'abakuze tuyihe intumbero tumenye turi muri iri kuko dushaka gushika kuri iyi
egome musikana levi nta makiriro murashaka kutubwira murashaka kuvuga ko mu rugo reka muri inama mwagize mwavuye mufise ubumenyi buhambaye cyane rwose bwotuma nk'ejo umunyapolitike uwo ari we wese waba wo muri leta waba utavuga rumwe na leta ashatse kubakoresha muto mwitaba mwomwima amatwi revi
ejo twasanze yuko rwaruka ari aya maleta yo muri afurika yose abantu benshi kugira ngo bashike ku butegetsi baba baciye mu migambi iyo migambi nayo kenshi usanga irimo abantu bakuze n'abantu bakiri bato njye dusanga ugwaruka niko bwinshi muri afurika gusumba abasaza hama tuca tubona yuko abo basaza bari mu migambi barakunda gukoresha ugwaruka kubera yuko aribwo rugifite inguvu zo kuduga imisozi no kuvuga cyane n'iki cya dusanga abo banyepolitike barakoresha cyane ubwo gwaruka kugira ngo bashobore gushika ku byiyumviro by'iwabo cya tuvuga rero tuti ko izo ngorane tubibona uku ntitugende mu migambwe y'iwacu iyo dusanzwe turimo yose tuyigendemo hama twerekane intumbero umwe wese umunyagwaruka wese aho ari mu mugambwe yerekane intumbero kugira ngo wa munyapolitiki aza kumukoresha amukwega ngo ankanaka abyanye akiyongera amubwira ati oya ntitwaba dukwiye kumwanka ngo dukwiye kumwemera kugira ngo iterambere riboneke mu gihe ko dusanzwe tuzi neza yuko iyo hariho iteragiranwa ry'amajambo umwe atuka mugenzi we undi atuka mugenzi we icyo gihe nta terambere rishobora kubaho nicyo gituma twaciye dusanga yuko abanyagwaruka dukwiye kujya mu migambwe n'inguvu zacu zose tukayikorera mu bwabo tukamenya ikibanza dufite mu miryango ko atari uguterana amajambo ahubwo ari ukugira ngo iterambere rize mu gihugu cyacu none rero abanyepolitiki twebwe baradukoresha by'ukuri twabibonye ariko ubu harageze aho tuvuga tuti oya ega ugwaruka tugomba kubaka igihugu amareta yacu harimo ya Afrika ibintu byo gusambura tubihebe no kuvuga rero yuko mu iyo nama icyigisho twari twigishijwe cyari kigisha kigira gatatu cavuga yuko umunyagwaruka n'indero no guhanahana amakuru muri ibyo byo guhanahana amakuru twarasanze yuko mu gihugu gitegerezwa guhanahana amakuru y'iterambere ibiri byo gutukana kuri WhatsApp ku ma Facebook tukabiheba ariko tukavugana ibintu byubaka abantu bari mu migambwe nibaca bati abantu badasangiye umugambwe nibashobora guca bacika ibikoko ahubwo babone ko bakundana no kuvuga nimba hariyo politike muri uyu mugambwe kanaka ishobora gukiza igihugu icyo gihe uwo muntu uwo mugene atari muri uwo mugambwe wundi ashigikire mugabo areke gutera ingwano
icyo kibazo cyo kibaza na hano mukanya ariko nashaka mbanze ijambo Federico muri weneza
niriwe neza Federico nkundikije
murakomeye
yego turakomeye
irindi zina ninde
nishimira Imana Federico
ibuze
gukora cyabujumura mu gihugu cy'u Burundi
yego me murafite kibazo murafite cyumviro kuvyo turiko turavuga inama yahuje urwaruka rushika amajane yavuye mu bihugu bitandukanye 15 iyo nama kabaye mu Bujumbura mu ndiheze nduga ku ijambo kibazo cyumviro
ego jena gomba gutera kamu aho bantu batuma kizo nama ibyo gwaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi gwa magwa akoreshejwe rimwe rimwe gakoreshwa n'abanyipolitike mugabo hakuru hakuru uri kuraraba bakoresha gwaruka ruto ruto ruba rutashoboye kwiga hakaba no shura gutanga ibintu byaye mu mwaka w'2015 usanga ari rya gwaruka ruba gwirwa kumarigara bajye baba bavuye ruguru bamwe bamwe barabakoze bo mu nzu hamagahe bakazi hanyuma baga cyabajya mu mabarabara babuze nyine kungi ni babaho bagasanga nta kivuje haruguru afise cyangwa bajya bano mu mabarabara nyine baba busaga kwiya mu mabarabara ubwo twe tugacya tubunira akagura abantu batumwe iyo nama kubera iki badashikira twebwe amashira hamwe y'abantu bato bato twatunguye abantu bato bato batashoboye kwiga urubona iyo ariko ratunga iyo ntuzenyi ba barondera abo bantu nyene bize ntibashobora gushikira gwaruka ruto ruto tutashoboye kwiga iyo turiko turagerageza kuvuga ibibazo byacu nka twebwe nk'uburongo ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu ntimuze muragerageza mudutubirumva kugira ibyo turasobora gusigurira abantu bato bato kuraba mu gihugu cyose n'abantu usanga ari abantu bato bato batashoboye kujya mu mashuri ntibashobora kutwumva cyangwa ntibashobora kumva ibibazo byacu naho bari kubayigisha abo nyene aribo babo nyene bigisha ntibashobora kuza ngo babyigishe twebwe kugira dushe we kugisigurira abagwaruka rutoto n'icyo usanga ibibazo biguma ari ibibazo ngaha aye n'ubu uwisha koze n'uwo mutumire genda ngo ishyamwe ryakoze umuntu naba navugiye ku maradiyo keshi nta muntu n'umwe araza ku biro bavuge no gufasha gute canke twofashanya gute twokorana gute bahiruka ayo majambo nyine bavugira ngo ku maradiyo je n'ijyo keshi naba navuye kugira ngo igihugu kizoshobore gutera imbere nuko mwahagurukira twebwe gwaruka rw'abantu bato bato tutashoboye kwiga kugira baduhe inyigisho zitwubake mu mitwe dushobore gukora ibikorwa by'iterambere bareke kumajya kuri abo wowe ibayigisha ahantu bigahirira ngaho ku maradiyo gusa murakoze Imana ibaheze
murakoze Federico Mushenahe hano irakoze icyo kibazo cya Federico mukivuga ko iki hari ikintu mubona cyo kurwa muri iki gihe kugira ngo eka nabo muri kazoza tubazi ko no mu Burundi hagati inama nk'izo zugaruka zikoreshwa haba inama zokoreshwa mu Burundi cyanke inama mpuzo bakunga nk'izo za ihiye yabaye mu ndu hize abo bantu boshikirwa gute bobo icyo kugwa nikiye kugira ngo nabo baje muri izo biganire
umva icyo kibazo ni kibazo kitoroshye gutorera inyungu ariko jewe uko ndabibona nuko Burundi n'ibihugu byemereye yuko amashyirahamwe byoroheje amashyirahamwe menshi kwavuka kandi nashyigikira iyo rero hari amashyirahamwe menshi cyane kuyasohokanya yose ngo bayatumire umunsi umwe biragoye ariko nisonoma nuko yobandanya atera kamo abasubira inama akajya baragira cyangwa akajya arabegera nabo nyine akababaza aterekana icyo akora icyo afite turashobora kumufasha ni nacyo kubyo yavuze bari kuba baravuga n'abasubira banagomba guterera si kurekeye uhari kugaruka muri politiki ngo mwene tugaruka kuko hari runini cyane muri politiki tubage no muri kahise k'u Burundi hari umugwi w'ugwaruka duhere ku mugano wa Nyabugogo Gasore niwe arondeye ntayo kwikusira ni kuvuga rero kugwaruka bishoboye yarugwaruka urabi n'abagiye baramubamufasha bari abantu b'ugwaruka ugwaruka rero urufaro n'ibindi muri politiki ariko gituma bitahora bigenda neza nuko abanyapolitiki bamwe bamwe biruka ko atari ababyeyi bafata urwaruka rwo bakawujyana mu bintu byo gusambura ibyo konona basize ibibondo by'abacanga ubundi rwaruka rwabo rw'amasiti muhira bagasaba profita kuri abo bameze nabi mu kuyerekana iburyo kuri abo bose batameze neza banawe nikora bagasaba bahenda bwa baje gusambura kibagira yuko kugira politiki kugira politiki kugira umuntu yubaka igihugu umuntu akerera igihugu barasabye konona urwaruka.
Ego me murakoze reka tubaze n'icyo kibazo mu cyangwa Remy Revi nta makiriro agira cyavuze ko byashikirijwe na Federico avuga ko kwiga ari ikintu gihambaye cyane rwose abantu kenshi na kenshi bakoreshwa ari abantu batagiye mu ishuri ari nacyo gituma asaba ko reka mu nama zo kwirikira uyo murwi wotumirwa nawe nyine ukaronka izo nyigisho icyo kibazo mu kivuga ko iki Revi
ko umushinga na Frederic arongoye igishyira hamwe y'abakora mu nzu avuga ikibazo cy'inkora mutima ni ibintu byatumaze kubona kandi ni ibintu tumaze natwe tusanga twabayemo nukuri iki kibazo ni kibazo natwe dukwiye kuvira hasi kugira ngo tukivuge aba bantu baba batumye ko aya mahwaniyo nabo nyine barakwiye kubashikako birumvikana aha rero ni two kwirengagiza ibyabaye mu 2015 wasanga aba ugwaruka rwinshi rwavuye mu mihingo itandukanye y'igihugu cyacu cy'u Burundi bari Bujumbura ugasanga bafite ubugi bamwe bafite ubugi bwo mu gikoni abandi ntabwo bafite rero abo banye politiki wacu usanga babaciyemo kubera amafaranga babahaye menshi arutayo bahora baronka gacye usanga ari ubwo gwaruka irushoboye kwigera mu kwakira amafaranga cyangwa mu kuyahakana rero umushinga na Frederic nibaza yuko nawe nyine yo dufasa akagira icyo aterereye gutana kw'Iraki ngo batumiye banaka cyangwa banaka oya ahubwo twese tujye ku kibyi nawe arafise uruhara nakoranye aba bantu urugwaruka rusanzwe rukora mu gikoni cyangwa abandi bavugane areke ko urugwaruka rureke kwemerera aba banyepolitiki baza babahendesha udufaranga duhera amafaranga ahera kwa amafaranga naho yakari menshi bamenye yuko inyuma yaho amahoro ari ikintu gikomeye cyane ata amahoro ahari ntaho bazoyarira ibyo bintu babitahure babimenye ama nibaza yuko strategi zo gutumira yego n'igico kiringa cyemeye nabyo strategi zo gutumira zohinduka nabo nyine bagashikirwa hama nabo bakabyiza hama bakabishikana kuko natwe nitwobishikana hose tubishikana nyine usanga hari nabo nyine bagashikiriye ariko nibaza yuko iyi modalite yo gutumira nawe nyine irakwiye gufatirwa kugira ngo nabo nyine bashikirize. Murakoze
yego me murakoze Capitoline ni inkuru hari ikintu ndega urongoje ishyirahamwe Federico Nshimiyimana yogira nawe kugira ngo aze atumirwe mu nama canke izindi nganda zizotunganywa zitunganijwe ugaruka hari ikintu yokora ikintu uwo muhani wa nikihe reka n'ikindi mwusaba abantu batunganya inama nk'izo.
Murakoze cyane. Ikintu noha ni ubwa mbere Federico yavuze ngo ntaronka abantu ngo bamusanga ku biro nibaza yuko sukuri arakwiye kubona ahubwo ko badakwiye kumusanga ku biro nawe arakwiye gusohoka akaja hanze akagurisha ibyo ariko arakoresha akabidandaza hanze kuko niyarindira ngo bamusange ku biro baze kumutumira bamusanze ku biro hari igihe ushobora gusanga bitazoshoboka kuko mu bisanze iyo umuntu ariko aratumira araba ibintu byakoze araraba ati uyu muntu amaze gukora ibi yashitse kuri ibi arashobora kugira icyo aterereye muri ibi bintu ndiko ndakora rero nashaka kumukosora ntiyitege ko bazomusanga ku biro ahubwo byiza nasohoka agenda adandaza ibyo ariko arakora kuko ushobora gusanga nk'ubu ariko avuga ko aserukira aba rwaruka ruba rusize kandi n'igikorwa cyiza cyane mugabo ugaca usanga nta bikorwa bigaragara yo kwerekana umusanze kuri tayahe umubaza ati ni ibihe bintu muriko murakora kugira ngo urugwaruka rusize nago buronke uburenganzira bwabo ugasanga nta bihari ntabwo umwe rero arindiriye ko bamusanga ku biro ahubwo nasohoka adandaza ibyo ariko arakora yerekane realisation sitaha hanyuma abantu babone amenyekane kuko urumva ntibaze bamusanga aho ari karakorera mugabo byari byiza ko nawe asohoka akaja kudandabiza ari karakora ikindi kintu nacyo nashaka kumusaba yavuze ati muri turaze kuri kahise ku Burundi byabaye muri 2015 abajenereshi bakoreshejwe ni urwaruka rutaba rufite akazi baba batize mugabo jesi ko ndabyibaza nibaza ko abakoreshejwe 2015 barabize n'abatize ariko ibyo ntitubigarukako nibaza yuko igikenewe kwasanzwe asekira aba bantu bise bato bato batize bataciye ku ntebe y'ishuri nafashanye nafashe aba bantu aserukira mu kubereka inzira bashobora gucamo umuturama si uko aguma avuga ngo ntibabatumira ahubwo nabigisha arabi muri porogaramu yiwe yipfuza kubajyana he yipfuza kubashikana kuki abigisha ikintu bashobora gukora nibyo wa mwanya w'amarigara badasubira ku rongo kuko nahavuga ko kubatunganya mu gihe w'abaserukira atari karabereka umuti wo kuva kuri rya rigara ntacyo byofasha kuri aba bantu nabo batunganya ibi biganiro nibaza by'ukuri bari bakwiye no kuja hanze ntibagume ngaje Bujumbura gusa bakaduga ruguru bakaraba amashirahamwe asanzwe akora ibintu na cyane cyane by'inkora mutima kugwaruka uko turamaze kubona aha mu Burundi amashirahamwe ni menshi ngabo turaje realisation civile isanga umengo ntibigaragara neza mugabo abantu bakira nabo bari bakwiye kuraba amashirahamwe y'inkora mutima akora ibintu by'inkora mutima by'ukuri bigaragara biboneka bishobora gutuma urwaruka bumenya uburenganzira bwago bukamenya n'icyo buri ko buraharanira ama bakabashira bakabempika muri ibi bikorwa biba biri ko birategurwa
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika turi kumwe na Nehemi muri
neza Fredi
muri neza muri hehe
muri DR Congo muri Kivu y'Amajyepfo Minembwe
yego me murase icyumviro murase ikibazo turi ko tuvuga cyane cyane ku rwaruka inama yabaye mu Burundi mpuza makungu yahuje rwaruka ruvuye mu bihugu 15 bakaba ariko bariga cyane cyane uruhara rw'urwaruka mu gutsimbataza amahoro n'umutekano eka no mu kurwanya ibindi bibazo byose bihanze urwaruka birimo ubushomeri duga ku ijambo
nje ikibazo nashaka kubaza abatumirwa rwaruka ni rumwe mu bintu bikoreshwa mu gutekana mu guteza umutekano muke muri iki gihe cyane cyane muri Afurika rero ngashaka kubaza abo ngabo nimba abatumiwe muri iyo nama bari bahurikiye mu migambwe igiye atandukanye ari urubyiruko rwarurikiye mu migambwe igiye itandukanye cyangwa se amashaka agiye atandukanye nk'uko babivuga mu Kinyarwanda nashaka kubabaza kugira ngo wenda nimba bari abayobozi b'imigambwe igiye itandukanye kugira ngo bazajane ubutumwa bagenda babubwira abandi urubyiruko bayoboye mu migambwe igiye itandukanye iri aho mu Burundi cyangwa se n'ahandi henshi ngashaka kubaza nimba bari bayoboye bari bari mu migambwe igiye itandukanye kugira ngo bazashikirize ubutumwa naho kuvuga ngo abandi wenda ari abandi batari mu migambwe wenda ntizashobora gutanga ubutumwa ngo urubyiruko rwenda rubyumva vuba ikindi kibazo nashaka kuvuga ni hejuru ya kiriya kibazo wenda hari abantu kugira ngo umuntu agende afate urubyiruko aruhamagare arushore mu bintu bigiye bitandukanye wenda ni uko aba yaruhaye uburyo cyangwa se amafaranga urubyiruko rukabona yuko kugera ku mafaranga vuba ari byo byihuta aho kuvuga ngo wenda rugende rukore rwikorere n'amaboko yabo kugira ngo ruzagere ku migambi irashe cyangwa se imigambi myiza ariko ari ibintu bikoreye babona umuntu noneho ubaha amafaranga ku buryo bwihuse akaba ariyo mpamvu bishora muri biriya bintu bitabi bizabibangamiye
umutekano w'igihugu imije cyari cyumvira cyane mwakoze murakoze Nehemi ku kibazo cyawe cya mbere inyishu ndabifite ngaha kuko abo twatumiye bari mu migambwe itandukanye kuko Capitoline ni inkuru ari mu mizero y'Abarundi Revi nta makiriro akaba ari mu migambwe uri ku butetsi eka na Arno Irakoze akaba ari mu migambwe iprona urumva bari mu migambwe itandukanye ubwo hariho n'indi migambwe yari yaserukiwe reka ariko mpijambo umufasoni n'abashinganhari turi kumwe kugira ngo bishure kuri icyo kibazo mwabaje niba barashikirije ubutumwa ubumenyi bakuye muri iryo koraniro reka dutangurire kuri Capitoline Niyonkuru
murakoze cyane
ikibazo cya kabiri abajije
ikibazo cya kabiri yabagize kijyanye n'uko urwaruka ruko rurakoreshwa bishoboka ko baba bariko
barondera kuronka amafaranga yihuta
ego amafaranga yihuta baba babahaye kugira ngo bakore ibyo bintu baba babahamagariye mu bisanzwe byose bifatiye ku ntumbero umuntu atagira intumbero biroroshe kumuhindukira iyo umuntu atagira intumbero biroroshe kumuhindukiza ukamutwara mu byo wishakiye jewe uyu munsi nta muntu ashobora kumpa amafaranga naho ibyo bari miliyoni icumi ngo nje gukora ibintu bitari muri porogaramu y'iwanjye kandi mbona ko ari bibi biza kugirira ingaruka mbi igihugu cyanjye cyangwa bikagira ingaruka mbi jewe nyine ni ukuvuga mba mfite iyo ndiko ndaja mba mfite porogaramu y'ibyo ndiko ndakora mbanza kuraba nkaraba ati ibi bintu antera aya mafaranga uko bijya n'umuntu aguha amafaranga urabanza ukaraba utaya amahera nayiki aza kumfasha iki ngiye gukora iki kuko amafaranga baguhaye kugira ngo uje konona ayo mahera naho yaronka nta mugambi yaranguza nico gituma urwaruka rwari rukwiye kubanza kuraba nibyo bashobora kuba babaha amahera cyangwa bakaba bataya abaha mugabo nimba babaha basira kete sone kugira ngo baje gusambura cyangwa baje konona baje kugira nabi bagenzi babo n'ibindi nibaza yuko ni kutamenya bifatiye ku kutamenya kuko nta kuntu ko umuntu ashobora kuguha amafaranga ngo uje kwica mwene wanyu cyangwa uje kwigurira nabi mugenzi wawe ayo mafaranga ntaca kumarira rero nimwumva urwaruka wakwiha intumbero nk'uko nta n'indi abivuga ikindi nacyo ukareka guhagarara ku maronko menshi aje mu nzira mbi kuko urumva ayo mahera araza urayakoreye muri ubwo buyobe ubwo urakora ntacyo uyakoresha ntaca kumarira nta mugambi ushobora kuranguza amafaranga yaje mu nzira nk'iyo bisaba rero yuko urwaruka rumenya ruti amafaranga aje mu nzira iyi ntayo nshaka ni kese yo gufata ingingo muri wewe ukavuga ati amahera aje muri ubu buryo ntayo nkeneye ubu unye nkeneye kubaka amahoro aho mbaye ntafatiye ku byoza atatu na kimwe kiza kiyahungabanya ibyo bindi byose ukabireba ukabona yuko atakamaro kuko amahera baguhaye kugira ibyo ukoreye mu buryo bwo konona cyangwa bwo kwica ayo mahera nta mugisha aba afite urwaruka ahubwo rwojijuka rukabona yuko naho yoba aguhaye ibingana gute ntacyo bimaze mu gihe utari gukora ibintu byiza urwaruka rumenyere kujya amafaranga aje mu nzira nziza
egome hano irakoze namwe ku cyumviro n'ibibazo byabajijwe na Nehemi ikibazo cya mbere nacishuye ariko yashaka ari kumenya niba muheza mukaja mu muryango yanyu mugatanga impanuro inyigisho mwaronse ikaba no kuri icyo kibazo kandi cyo gushaka kuronera amafaranga mu buryo bwihuta cyane cyane ku bakiri bato duga ku ijambo mukanya gato ano
kitwa twaronse tudusabikanya n'abandi kuko uravye mu bwange n'ubutunganije ico twa ari nyigisho nziza zidushikiriza hasi bose bakazironka ko iki nacyo yavuze ikibazo cyo kuronka amafaranga byihuta n'urwaruka dufite intumbero nk'iyo n'urwaruka ruba zihenda cyane amahera ni bimwe bifasha umuntu kugira amerwe neza ariko umuntu amerwe neza iyo akoze iyo udakora iyo udafite intumbero nk'uko reka yavuga mugenzi wa Katerine iyo udafite viziyo ntushobora kubandana neza mu buzima ntushobora gutera imbere iyo urwaruka rutera imbere tugeze kuba rufite imigambi tukaza dufite ibihangano byishinzwe gushyira ko ati ibihangano byo kugira bikore ibyo bikorwa ibihangano byo bishobora gutunga umuryango banza gukora byose bihagaze ku gukora abantu bashyira amahera imbere rero ni ba bantu usanga bafite mu mutwe esi ntoyo mu mutwe udongo bamwe baba bavuga ati njyewe udoda nk'ikiwese tuba tujyane barasanga aramubwira no mu bintu bibi ni umuntu ataba afite kino kita personalite kuko usanga agiye mu bintu bitamuteza n'icyubahiro bidahisikora n'imana
levi namwe mu ndabona akanya kariko karihuta mu kanya gatoya cyane rwose ku byiyumviro byashikirijwe na Nehemi ubwo butumwa muraheza mukaja mu miryango yanyu mukabusangira n'abandi bakiri bato eka no kuri icyo kibazo nyine cyo kurondera amafaranga mu buryo bwihutirwa cyane cyane mu bakiri bato tuga ku ijambo
ego Nehemi yavuze neza cyerekeranye n'igihe twari muri umubonano muri konferanse ati ibyo twize twarabishyikize mu banyamuryango mu rwaruka ruri mu miryango yacu ego icyo kibazo nicyo twarabivuze kandi nicyo gituma mubona tuko turanabisabikanya n'abandi badashoboye kubitahura neza rero iyo tuvuye hejuru tukabyiga natwe turabishyikiza hasi maze bakabyumva bakabitahura aho badatahuye bakatubaza ama tukabaha inyishu kucerekeranye n'imigambwe usanga iri kirakoresha amahera kugira ngo ibugwaruka bishobore gukora ibidakogwa nigira yuko n'umugambwe wo gukura akora ibyo uba wihenze gose kuko mu mugambwe indani habariyo amaprogramu muri amaprogramu ayo mahera bawe ko baronona baha ugwaruka kugira ngo gwonone abandi bantu utera abandi cyane y'amacakubiri abakwiye gukora imigambi y'iterambere muri ubwo gwaruka nyine usanzwe ruri mu migambi nk'akarori katwebwe mu mugambwe CNDD-FDD wacu aba ugwaruka rurafise kadi rusanga ruko bakora ugasanga rurashoboye kuronka icyo rukora nk'akarorero hariho murikwa kumva ku maradiyo abakinira rugamba bariko barafise programme yo kumenyera ariko barubakira inzu mu gihugu hagati umuntu umwe kuri komine usanga atafise aharara murumva yuko ayo mafaranga y'umugambwe aba ari karakora bisigura yuko rero mu migambwe n'ibindi bitegerezwa kumenya yuko aya mafaranga aba ari mu migambwe niyo ukora mu kwica abantu mu gihugu ariko
imigambi
y'iterambere mu gihugu cyacu cyangwa mu bindi bihugu hose kugira ngo iterambere rirambe rero nibaza yuko ayo mahera y'uburozi ayo mahera ya kado empoisonné aho ugwaruka dukwiye kuyanka tuyabye inyuma tutemere kumera nabi mugabo tubeho neza dukoresheje amaboko yacu
ndabona twari dufite umunywanyi w'iradiyo ijwi ya Amerika Thomas ariko telefone yiwe mbona imeze nk'icika ariko ndabona n'akanya kari kagiye reka tubwa ariko kuri mwebwe Capitoline niyo nkuru reka ubutumwa mwotanga n'ubuhe cyane cyane ku kugaruka Capitoline muratwumva Capitoline ndabona ko na telefone yiwe nawe igiye reka tuhe ijambo Levi nta makirido girisha avuze tanga ubutumwa cyane cyane kugwaruka aho ruri hose mu Burundi rwaba gugwaruka gwize n'utize cyo kimwe intererano gugwaruka gogo gugira nihe ubutumwa mwoha urwaruka n'ubuhe muri rusange
ego ubutumwa twoha ugwaruka rwaba ugwize cyane urutize nuko umunyagwaruka wese ahari haba mbere mu Burundi no mu bindi bihugu mubumbatira amahoro kuko ata amahoro nta terambere ishobora kuba kandi natwe twe tuzobaho ibihe birebire ni ukuvuga yuko ibyo bihe birebire tubibayeho dufise intambara ntidushobora kubaho ntidushobora kunezerwa nicyo gituma rero navuga nti umunyagwaruka yaba uwibye n'utize nabumbatira amahoro agwanye icyo cyose gishobora gutera kuzana intambara mu gihugu ciwe ni ukuvuga mvuga mu gihugu cy'u Burundi no muri Afurika umunyagwaruka wese abumbatira amahoro kugira ngo ishobore gushikira iterambere no kurwanya ubushomeri hama ikintu uvuga ni uko umunyagwaruka yo koja hamwe tukagira amashyirahamwe ayo mashyirahamwe tugatezanya imbere haba mu byo guhindura ibyiyumviro n'ibindi murakoze
murakoze reka hano irakoze namwe mutanga ubutumwa mwaha urwaruka mwihweje ubuhinga reka n'ubumenyi mwakuye muri iyo nama mukanya gato umunota umwe
ubutumwa ni uwo ugaruka ni uko ugaruka twamenya yuko twebwe iki gihugu tugizeye ko byinshi kandi tugizeye ko na twebwe byinshi twe tuba urwaruka tuheza kuba imboneza tukaba abizihigwa tukamenya yuko tuheza kubumbatira amahoro tuheza kubaka igihugu tukamenya yuko tuheza kwimamatwa w'umuntu wese tuheza kujyana mu ntumbero itabereye tukamenya kandi yuko aho turi hose dutegerezwa kwama dushyigikira imigambi y'iterambere kandi twamushyigikira ubumwe n'amahoro
ego me Capitoline ni inkuru namwe mu kanya gatoya cyane rwose ubutumwa mwoha urwaruka tuga kwijambo
Okay, ubutumwa no kugwaruka ubunye ni uko ugwaruka goza tukazira hasi ne tukaharanira uburenganzira bwacu tugira n'amahirwe mu igirwa shingiro rishasha agace ka desijara na mirongo indwi baraduha uburenganzira ubwa mbere kugira ngo umuntu yiteze mu nama nshinga amateka bahera ku myaka 35 ariko ubunye bazohera ku myaka 25 bumva ni uruhara rwacu twe kugwaruka aho gukurikira ibitari byo gukurikira abantu batatwereka neza inzira ishika duhaguruke turenga duharanire ubwo burenganzira bwacu kugira ngo turonke n'ingene dushobora kuba muri bya ingingo zifata bya nzego zifata ingingo kugira ngo ejo chanye hirya ejo bize kutuma twidoga ngo ngwari hawe kutari kushore
Capitoline niyo nkuru ndagushimiye cyane gose ku byiyumviro byiza ikano kuba mwasangiye ubumenyi mwakuye muri inama ndagushimiye nawe Levi Ntamakiriro ku byiyumviro byiza ikano kuba mwatanze makuru y'ibyerekeye inama mwagiyemo namwe Arnaud irakoze ndabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye turashimiye abanywanyi b'iradio ijwi ry'Amerika aho bari hose tukaba rero tubatye akamu muri mwandanye mukurikirana ibiganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mwakoze mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.